Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwaramutse canke mwiriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawo bivanye naho muherereye. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2023 Ruhuma umwaka wa 2022. Turabahaye ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca yahaye iminsi icumi gusishyira hamwe rikora umwavu rikongera rikawudandaza fomi kuba ryashyikirije abarimyi umwavu wose usigaye, akaba yabicishije mu nama yo kuri uyu wa gatatu mu kanya muraza kubikurikira muri ano makuru. Abana bane mu muryango umwe baritavye Imana mu ijoro ryakeye ku mutumba Mugoma muri zone Muyebe muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, inzu ikaba yaguye ko bitewe n'imvura nyinshi. Naye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania havugwa impunzi y'umurundi atawuzi ahafungiwe yahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania kwa Mungu kimwagiriza yuko ari umusuma. Aya n'ayandi ni mu kanya, ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe. Duhere ano makuru kuri no nkuru ibabaje. Abana bane bo mu muryango umwe baraye bapfuye mwiri joro ryakeye baguwe ko n'inzu yaguwe ko n'umusozi aho hari mu mvura nyinshi yarayiguye ku mutumba Mugoma zone Muyebe ya komine Musigati ni mu ntara ya Bubanza. Ababanyi b'uwo muryango bamenyesha ko ibyabaye babibonye mu gatondo kuri uyu wa gatatu baca bihutira kubakura munsi y'ibyo bibomoke. Abo bana bane bari hagati y'imyaka 3 na 9 bakaba baza bapfuye, nayo nyogokuru wabo hamwe n'umuhungu wabo bakaba ari bakomeretse cyane bakaba baciye banyarukanwa ku ivuriro rihegereye. Abantu indwi barakomeretse bikomeye batewe grenade, ibyo byabereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoki ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Muri abo bakomeretse harimo na nyene guturitsa iyo grenade ubona ko hari umusore yitwa Rora asanzwe ari mu rwaruka rw'imbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru ava mu banyagihugu baho mu Gasenyi avuga ko uwo musore yitwa Jigikenye mu kwishyuza amafaranga inzu yaraheraniwe. Ni inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Imvo n'imvano y'iyo grenade yatewe ni ukutumvikana guturutse ku kuntu bamwe baba kumuhana umwe aho mu Gasenyi batariha amafaranga y'inzu. Inyuma yo guswana niho uwitwa Laurent yinjira mu nzu atasohokana grenade arayituritsa. Iyo grenade yaciye ikomeretsa abantu batandatu, ugirindwi ni uwo nyene yayiteye nk'uko ababibonye bavyigana. Uwo Laurent yateye iyo grenade yari amaze indwi zibiri yavuye hakurya muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Numwe mu rwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bakaba basaba ko matohoza yoba kugira ibigwanisho bikugwe mu banyagihugu.
Uwo Rora yari asanzwe ariko arashwana n'abo bakenyezi mbere basanzwe baba ngaho nyine muri urwo rupangu, babamwe akavuga yuko batariha agomba kuko yobirukana abagereza yuko amaze iminsi batariha. Twebwe icyo tubona mu bihe nk'ibi ntiwacu usohora grenade ngo ugira utere cyangwa ngo ukoreshe ikigwanisho kuberako kuza abantu baretewe ubutungane bubijejwe. Ko icyo tuzi cyacu ni uko nk'uwo Rora yari amaze iminsi itarenga indwi zibiri avuye hanze y'igihugu ngaha kujya muri Congo yamazeyo iminsi. Ntituzi icyo yari yagiye gukora uyu mugabo. Icyo tuzi cyacu ni umwanya w'umugambo wo kutegereza mbonerakure. Rero dusaba yuko ibukurikiranwa hanyuma basanzwe bafite ibigwanisho, bafite undi bigwanisho batafite uruhushya bakabisubiza.
Uwo yateye iyo grenade nawe nyine ariko aravugwa mu bandi. Abakomeretse bose bakaba baciye bajyanwa ku bitaro byaho i Buganda aho bariko baravurirwa.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye abakenyezi barenga batanu nibo bishwe mu ntara zitandukanye z'u Burundi muri uku kwezi kwa kabiri. Bamwe muri aba bakenyezi ibiziga byabo byerekana ko imbere yo kugandagurwa babanje gushurashuzwa. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro biyamiriza ubwo bwicanyi, bagasaba leta guhagarika no guhana ubwo bwicanyi hakurikijwe amategeko. Inkuru twateguwe na Vanessa Muhiteka.
Uwavuwa murugo rutonde ni mkenyezi atasho yukumenyekana yetowe ikiziga kuri wa kabiri ahitwa Gikoma mjizo ni Bugarama ya kumine ni Narabi Muramvya. Ababo ni ikiziga chiwe bavuga ko yaruko yavutse kandi afite ibimenyetso byerekana ko yoba yarashurashujwe ku nguvu imbere yo kugandagurwa. Uwa kabiri ni ikiziga cy'umukobwa kiri muto catuye mu mazi y'uruzi Ndurumo rugabura kumine Buhiga na kumine Bugenyuzi mu ntara ya Karuzi. Itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri Muhisi yaramenyekanye akaba yari umwigeme yitwa Javierienne Ningabiye y'imyaka 19 avuka ku mutumba Cuba wa komine Bugenyuzi. Ababonye ikiziga ciwe bavuga ko cyari kiboshwe amaguru n'amaboko kandi mu mugongo bamubonye ko amatafari. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko yari amaze indwi yose atawuzi irengero ryiwe. Uwa gatatu ni umukenyezi wo ku mutumba Gahwazi muri komine Manda y'intara ya Bubanza imbonerakure yitwa Bosco Kamaro yatumise imbugita umukenyezi wiwe yari asanzwe yibungenze acaracikana ahi Bubanza nyine haheruka gutorwa ikiziga cy'umukenyezi atashoboye kumenyekana ahitwa Kucuma. Uwa kane ni uwitwa Janet Nibizi n'umwe mu bana biwe bishwe n'umugabo wiwe Onizime Bucumi ku mutumba Nyamugari wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Mu ntara ya Bururi hari umwigeme yishwe n'umupolisi yabanje kumushurashura za munango z'uku kwezi kwa kabiri. Umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano bariyamiriza ubwo bwishanyi, bagasaba leta gukora ibishoboka byose ngo buhagarare ababukora nabo bashengezwe bongere bakubitwe naye mu gahanga. Claudine Ndayishimiye ni umwe mu banywanyi b'uwo muhari.
Tumaze iminsi dukurikiranira hafi ubwicanyi bw'abakenyezi n'abana bariko buraba mu gihugu. Ari ibintu biteye isoni mu gihugu kibamo abantu gifise nabo twita ko aramba camanza cyane tuvuga ko hari amategeko. Murumva ko ari ibintu biteye isoni kandi bigeze ku rundi rwego. Ni muri iyo ntumbero nyine umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usaba leta y'u Burundi guhagarika ubwo bwicanyi. Tumwe kandi guhamagarira leta y'u Burundi n'inzego z'ubutungane z'igihugu zose guhagarika no guhana by'akarorero ubwo bwicanyi bwabaye akaranda mu ntara zose.
Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bashaka abanyagihugu kwamana ntaryo badomakuru toke kubakora ayo mabi.
Mugenzi wacu Vanessa Muhiteka nawe arakenuye tumira mate tuje tubandanya mu kanya.
Inzamba
mu ntara Rutana na Makamba hari ubukene bw'ifumbire bigatuma bateba gutera. Abanyagihugu bidogera ishyirahamwe FOMI bari bahaye amafaranga kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere kugira ngo ribaronse iyo fumbire, ariko n'ubu amaso akaba yaheze mu nzira. Ni nkuru dushikirizwa na Trifine Kaniwabo.
Abo barimyi bo mu ntara za Butana na Makamba bavuga ko igihe cyo gutera imbuto cyabajanye kandi ko bo bari barishe ifumbire bubahirije ikiringo cyategekanyijwe na leta, ariko ngo bakaba bamaze hafi ukwezi batonda kuyirondera aho bayikura ariko ntibayironke. Abatari bake bakavuga ko bamaze gutonda inshuro zirenga 20 aho babwiwe ko bayitora yamara bama batabimyizi bamfu. Aho ngo ikibababaza nuko batabwizwa ukuri n'abajejwe kuyitanga bakaguma batakaza umwanya wo gukora ibindi kandi bakiriha amahera ngo babahenda ko bazoyi basanza ku mitumba, ariko ubu ngo baguma bari bajuragiza babarungika kuyitora mu mazone ya kure, ariko niyo bagiye aho baba babarungitse ntayo bahasanga. Abenshi bakavuga ko bamaze kuhatakariza uburyo butari buke kubera amatike bakoresha ari umurengera ataniyo baheza ngo baronke. Bamwe muri bo bafata ko ari ubusuma bagiriwe atari uko naho ngo nibo basubiza amahera yabo kanatsinda ngo iyo fumbire batararonswa kugeza ubu nayo bagikoresheje kuko umwaka wo gutera wamaze kubajana. Ivyo bikaba biruko no mu ntara za Bururi na Rumonge.
Arakoze Trifine Kaniwabo shiramwe rikora umwavu rikongera rikabudana za fomi cyahawe kiringo ntarengwa cy'iminsi 10 ko ryahejeje gushikiriza abarimyi umwavu wose usigaye ico kiringo cyatanzwe n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa gatatu akaba hari mu nama yagiranye na Babura Matali abarongoye urimyi n'ubworozi mu ntara hamwe n'abarongoye ishyirahamwe FOMI. Iyo nama ikaba yatumwe ko inyuma y'imyidogo y'abarimyi mu ntara zitandukanye kubera ko FOMI yabacereje. Kurikira umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca.
Jumanda cyane ko yari cyubaye mu buryo cy'icyatunga abaga yabindi gihugu bitabiriye urimyi n'ubworozi. Amuwele yuku akasori suka amakarima ni makwea ya wazikumile kweo viki toka aki tinge tutiru kari ndawasari mkuli katika na wake mwuki dati kubwamo ate yuishi kwa wabatani dati kwa wabia ate yuwamo mishitakani kumidu chichichi kukia kubwamo mateye kutu ichizele kukia ukuli mwiko mwona yuwa kujale video jowa watachane umwene yuku ya inye usitu kwa wabu mobilize kwanza kuli makarima ama naka kukia kipacha doni mbuto mwengene doni fumbile ama naka kutula wadifu joo hiyo wachachari kani yu hali na mgombi mrauna mwuko mwuri fumbi wa mishichiriche walo mwuri fuko itatuya yata mshitano nukumulazika kuhili zooneka kukua shura kuhila za wati hili zooneka akachapu akachateri fumbi na yeye mda nakuli kichere norome au nao kukulisha kando la chesu ni kinuko mitumba, mazone, pakato kumikanda ya hivu hawa kumi mitumba, wangile la siku ndari ya hivu pio kumbi, tuko tukura hati ya hivu kujili kumbi na nayo njene hawa tasho ni kuhongi wa hivu ya kabili bazo kukulisha mwuru mkuwa gara, bazo kukulisha mwuru kuitira kuna mwuru ya tosho
kumi, tuwa hati hivu hivu, ipumbi ya yose, izole yashi
mu makuru ajanye n'indero naho umurundi wese yifuza kwigisata cy'indero kinagugwa mu Burundi arasabwa n'umuhari nkangura gihugu MAP Burundi gutanga intererano y'icokogwa uwo muharuka ba watanguje isekeza kuri uyu wa mbere byo kwegeranya ibyo byiyumviro byose kugira ngo igisata cy'indero kigeze aho mwansa ashaka mu Burundi kigarukigwe. Liberali ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi agahumuriza abazokwitaba iryo sekeza yuko ibyiyumviro byabo atawundi azovyitirirwa. Dukurikire Liberali ntibashira kandi akamuvugizi wa MAP Burundi.
Ku isi nzima kazoza k'igihugu gaca mu gisata cy'indero uko Perezida Mandela yabivuze, ushaka kubaka igihugu, ushaka guteza imbere igihugu, uteza imbere igisata cy'indero. Ivyo biraboneka mu bihugu bitandukanye. Ingorane mu Burundi burimo inyishu zoca mu gisata cy'indero cubaswe ku buryo bwa moderne, kuvuga igisata cy'indero cisunze ubumenyi bwa none, ubumenyi buzoza mu myaka imbere, kuko Burundi bitaza gutegura incabwenge zizotorera inyishu ibibazo bizoba bihanze Burundi mu myaka 20, mu myaka 30, 40, 50. Hari rero bikunda gihugu makundi bwire washimye girisekeza byerekeye isata cy'indero kugira uhakaryo abarundi bose babyifuza, bifuza ko igisata cy'indero kinagugwa ko boterera ibyimviro uko babibona ari abarimu, ari abasyeyi, ari amasendika, ari abari muri za kaminuza, ari uwo wese agomba yuko igisata cy'indero kinagugwa mu Burundi tumuhaye akaryo ko guterera. Twe mu muhari MAP Burundi buhire twarahejeje, twarashize hamwe ibyiyumviro ari byo tuzoshikiriza abarundi itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Umuhari w'ibikorwa nkunda igihugu MAP Burundi buhire turubahiriza amategeko, nizo kwitirira ibyiyumviro byavuye mu Barundi. Tuzovuga tuti mushinga ntahe umufasoni naka yashikirije ibi nibi nibi, ariko abitwemereye fuza yuko yoshikiriza ibyumviro mugandi hirwa ravugwa nawe nyene tuzubahiriza. Munja make rero ni sekeza yugufasha Uburundi bwatwibarutse na cane cane uno munsi ico gisata kiri mu ngorane nyinshi cane, hanyuma duterere nkuko tuzobigirana mu bindi bisata by'igihugu.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. kumakura harubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya makari iyo ngwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akana kama mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu. Mu itangazo ryo mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo agiye mu gihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo mu nama igira kabiri yiga ibijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro n'umutekano n'iterambere muri Kongo. Iyo nama ikazoba kuri uyu wa kane ikinshaza ku murwa mukuru w'ico gihugu. Urwo rugendo rukaba rubaye urwa kabiri agize muri ico gihugu kuva atanguye kurongora igihugu c'u Burundi. Dukubitira makuru y'impunzi z'abarundi. Hari impunzi y'umurundi mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania tawuzi iyo afungiwe gushika ubu. Yafashwe ku Imana n'igipolisi cy'ico gihugu ngo nta wemerewe no kubaza ibyiwe. Inkuru ziva ngahe Nyarugusu zivuga ko uwo mugabo asanzwe ari umufundi w'amatelefone igipolisi cyamufashije kimwagiriza kwiba telefone. N'inkuru tubaza Raoul Nkengurutse.
Inkuru zitangwa n'ababanyi b'uwo mugabo zimenyesha ko yitabye telefone y'urongo ikirindiro c'igipolisi gikoreraho Inyarugusu acayinjizwa gasho ubutarariye. Kuva agifatwa nta n'umwe yemerewe kuja kumuraba. Ababanyi biwe bavuga ko yoba ari kazira udufaranga yahora aronka kuko yarasanzwe ari umufundi w'amatelefone. Nayo ubusuma bamwagiriza ngo sibwo namba.
Hari ku munsi w'Imana jana shirugaza mirongiri ukwezi kwa kariri bibiri na mirongiri na kariri ahumuganyi wacu nitwa Goseni yahamagagwa n'ujejwe umutekano nkuko bari basanzwe bamenyeranye. Amuhamagaye agiye ku kituo cha polisi ashitseho yashitse yinjizwa indani kandi ntibasubiye gushaka n'umuntu n'umwe ajya kubaza iby'uyo muntu. Babandanije birukana abantu baratwankiye ko twinjira ngo tuje kubaza baratwiyamiriza rwose baratwirukana. Hanyuma rero aho mu kumutwara bo babanza kumubaza ufite amahera angahe urafise amahera wayakoresheje iki. Uyo muntu usanzwe ari umukozi yikorera utwiwe uwo bita umufundi akora amatelefoni. Hanyuma rero bakaba bamutekana amahera bakaba bamuzanira amatelefone bayita ko ari n'amatelefone yapfuye. Hanyuma bakaca bagaruka bakavuga ngo namaze yamenywa ahantu kugira ngo natwa duhera bamukekana iyo bazaraca batumutware abo bapolisi. Nyine
izo mpunzi zivuga ko ari agatotezo kabandanya kuko iyo bashaka kubagirira nabi abapolisi bakoresha amayeri menshi. Aho bigeze bavuga ko amazi amaze kurenga inkombe kuko babona ko umwanya wari wose bashobora kubagirira nabi.
Iyo bagomba kwiba impunzi bakoresha ubuhinga bwinshi kandi bakanka umuntu uwo ari wese yajya kubaza ibibazo akarenganya n'akanyanyaso kararenze. Mwaba bantu basigaye batubona umengo boturya n'inyama bakatwosa bakirengagiza n'ibitungo batunze bakajya twebwe ntituzirehesha baduhora gusa.
Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka urongo w'igipolisi ahinyarugusu kugira ngo agire ica bivuze ko tubibutse ko abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania batigeze boroherwa na gato. Harabishwe abanyurujwe bavugwa irengero amabutike arabomogwa imirima iraradugwa impunzi zisigara zifumbereje.
Arakoze Raoul Nkengurutse. No ngaho duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Nshimire bagenzi banje bayateguye Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabahaye agasaga na utaha.